Hii ni Radio Hishwi ya Amerika. Ishwija Amerika rije kwa shikirizali gani yovya rije mukiru nye mukiru Rwanda Murundi mutiko miraka minyongo migufi ya shortwave kumetero chumini chenda na kumetero minyongi vili nazibili Murwanda mutiko miraka kuri FM jana kane niviche vitatu Mushora no kudu kukia kui Facebook na YouTube kuri radio achu no kukiwanda chatu wa makuru West Tatu wa Kaburungu radio achu VOA Kaburungu.com Mwineza nchuti mwese na mwe wakunzi vila diyo Ishwija Amerika mulikumuna Federica Unikije ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga mu Burundi uruhara rw'abakenyezi mu buzima bwa misi yose muri rusangi rurabandanya kwiyongera mu nzego zitandukanye no mabanga atandukanye igihugu yamara bamwe mu fasoni bahanira inyungu za bagenzi babo bavuga ko intambwe ikiri ndende babiri muri bo n'abatumire bacu mu kiganiro mwisanga mukanya baradushikiriza ibintu babona ko bikwiye gukorwa kugira ngo abakenyezi bose babarundi kazi bashobore kwishyira no kwizana cyane cyane bagire uruhara mu buzima bwa misi yose mu ngo zabo mu mabanga y'igihugu mu kibano no ku maradiyo. Abatumire muri iki kiganiro ni Dr. Zena Nira Nyibagira akaba yigisha ururimi rw'Igifaransa hamwe n'ibindi janye n'ubwo rurimi akaba kandi yigisha ibijanye n'iterambere ry'abafasoni muri kaminuza Sony State University aho ni mu gisagara cya Buffalo mu ntara ya New York. Mwaramutse neza Madame Zena Ntira Nyibagira.
Mwaramutse neza Freddy, nongeye kuramutsa nawe kuri batwumviriza. Murakoze kuri kano kanya mwaduhaye.
Murakoze kwitaba ikiganiro akabeho kifashe gute i Buffalo.
Akabaho kameze nabi mugore witwagiza akazuba turiko turaronka gahengwe tubishimira Imana. Murakoze.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Maître Solange Murirwa asanzwe afise ishyirahamwe rifasha abafasoni kwiteza imbere. Uraho nawe Maître Solange Murirwa.
Mahoro cyane Freddy, mahoro. Murakoze, turamahoro, tumeze neza.
Ni byiza cyane rwose. Wowe nta kibazo cy'akabeho ufise?
Oya, hari agakirima keza i Burundi. Twamana kirima nziza cyane, ntambeho nta zuba, twama turi hagati na hagati.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tuje ku muzi w'ikiganiro. Reka dutangure kuri wowe Madame Zena Ntiranyibagira. Abatari bake baremera ko muri rusangi agateka k'abafasoni hamwe n'uruhara bafise mu buzima bwa misi yose mu Burundi biriko birisununura naho inzira ikiri ndende. Kubwanyu uruhara umufasoni agateka kazi na muntu kwishyira no kwizana kw'abarundi kazi byifashe gute muri iki gihe?
Murakoze cyane Freddy kuri icyo kibazo cyiza mumbajije. Hanyuma jewe ndabivuga nk'umuntu akunze kuja i Burundi kenshi, mvuga ibyo niboneye kandi ibyo mbona. Umukenyezi mu Burundi arafite akarusho kanini cyane, ariko nkuko mwabivuze nta kintu kiba umunsi umwe. Aho bageze harashimishije, mugabo hari ibikenewe gukogwa. Jewe no kwibanda cyane cyane ho ku bintu bitatu kugira ngo umukenyezi ashobore kugira uruhare mu iterambere ryiwe n'iryo mu muryango wiwe mu kibano no mu gihugu. Ni ngombwa yuko umukenyezi amagara yiwe ateraje imbere, ateraje imbere niko novuga cyane cyane. Kuko nko mubizi umukenyezi agwaye atashobora gukora. Si umukenyezi gusa, n'umuntu wese amagara niyo akora byose. Rero uravye amagara y'abakenyezi cyane cyane nk'abagiye abakenyezi barima, urabona yuko hari igihe usanga umukenyezi arusha. arushe kubera yuko akora twose kandi nivyo umukenyezi n'ikirumara niwe hingi y'urugo ava kulima akaja kuvoma agateka akitaha abana akitaho n'umunega wiwe mugabo muri byo byose ntiyidoga aguma bikora nta vacances afata nko kutwe twahanze tuvuga ngo nje muri vacances kandi urabona kenshi umukenyezi mu Burundi hagisanga afite nk'abana indwi iyo rero ndera abana indwi n'urondera abana bane sico kimwe uburuhe kandi muri byo byose akora afashaya n'umunega wiwe rero navuga ko cyambere cyagitezwa gutegwa ingufu nini nikijanye na magara umukenyezi
mwavuze ko muja mu Burundi cyane gose cyane cyane kuraba ukuntu ubuzima ikanagataya kumufaso ni kwisununura ibintu mutegekanya gukora ni nk'ibihe mu misi iri imbere
murakoze cyane Freddy tugiye gutekanya gukora no gufashanya n'abakezi kugira ngo bisununure turabisho twofasha naho kwa bakantu gato umuntu afashije cyane dufashanya n'abari mu gihugu mwakoze gutumira mwene wacu Solange kuko ari muntu dukorana cyane ibintu byinshi ikintu cyamesha kwibanda ko no kugira ngo dufashe kuduza ayo magara y'abakenyezi ikigira kabiri ni kugira ngo dufashanye twebwe turi hanze n'abari mu gihugu turaho ukuntu twofasha mu kuduza ibijanye n'ubumenyi ibyo rovuga muri education sikora gusa ndi mwigisha mugabo ni kubera yuko umukenyezi afite ubumenyi arashobora kwiteza imbere arashobora kumenya ibyo akora arashobora gufasha uwo babana arashobora gufasha abana areze iyo umwana agwaye abazi ati nza kuri ivuriro niri niri aronse umuti bamwandikiye akamenye na gusoma abonye aho yotera karaka cyangwa aho yodandaza ibyo yimbuye akavuga ati ntibaza kunyiba ndafite ubumenyi bukwiye kugira ngo nanje shobore kwiteza imbere nteze n'umuryango imbere hanyuma kandi ikindi duteganya gukora twebwe ni uko turiko turakorana na bene wacu mu Burundi kugira ngo duhimirize abakenyezi bamenye ko bateza kuja kuri table bateza kuja kwivugira kuko bavuga ati utivuge nta muntu akuvugira nibyo turakeneye abagabo bacu basaza bacu badufasha mugabo twebwe abakenyezi duteza gufashanya tukaba inspiration z'abandi tukaja hamwe tumaze kuja hamwe rero ingufu zacu ziba zije hano umuntu azi kurima undi azi gushona undi azi kwandika tukoreye hamwe dushobora kwiteza imbere cyane biboneka
mu majambo make mu gutanga ubumenyi kandi mu gutanga ifashanyo ijanye no gufasha abafasi mu byerekeye amagara yabo mu bigenza gute mu kanya gatoyi cyane
ego mu kanya gatoyi cyane mu mpaye twa tuko turategura conference izohuza abaganga bakari hariyo bazoja mu Burundi bavuye no muri America kugira ngo baje kuvura abakenyezi bagwaye cyane indwara zo mu kigo muri ico gikorwa nyene bazohimiriza twe tuzohimiriza twebwe abakenyezi kugira ngo twenge twokwikingira izo ndwara turabiko ukuntu umuntu ayigwaye ashobora kuja konde gufasha aho babavura mugatare cyane kugira ngo bamaze gukira basubire mu buzima bwa misi yose bashobora gukora udukorwa duto duto bashobora gukora akantu kaguza umwimbo aho korora inkwavu cyangwa gushona urumva ni ibintu konka dushaka kugira ngo umukenyezi amagara yiwe yubahirizwe agira ubwo bumenyi hanyuma kandi ashobore kwigwanaho kwikenura mu bwa ekonomi
namwe madame Solange murerwa muri mu Burundi murashaka kutubwira ukuntu bagateka kabafaso nikifashe muri iki gihe ariko imbere yaho reka tugusabe abo bantu bari iruhande yawe ariko bavuza nk'induru mubabwire baje mu kindi cyumba kugira ngo dushobore kumvikana duga ku ijambo madame Solange
murakoze cyane mba mama nze ni excuse ahantu ndirumva nyene biragoye ariko reka ngerageze ndwe ku ijambo mvuge muri make ukuntu byifashe mu Burundi twebwe agateka k'umukenyezi ni ukuri umukenyezi yarateye intambwe tugereranije no mu myaka iheze ego byose ntibishoboka bijya ku murongo ngo byose ngo byerede ariko duhimiriza abakenyezi nk'uko Dr. Zena agiye kubivuga gukorera hamwe kuja hamwe nta terambere ry'umuntu umwe nta muntu ashobora gutera imbere ari umwe ariko bakaja hamwe babanje kugarukira amagara yabo kuko amagara niyo nkingi y'iterambere umuntu adafite amagara meza ntashobora gukora ntashobora kurondera ntashobora kugira bwa bumenyi muri ibyo by'amagara meza y'abakenyezi rero hariho iyo ndwara yo mu kigo iyo ikobonye kuzikaza abakenyezi benshi kandi ikabatera ibibazo byinshi niho rero ubona ubwigoro butandukanye bwabo bwa leta y'u Burundi bwaba ubwabo dusanzwe dukorana abadoperezena mwumvise ko barategura conference bazoza kugira ngo dushobore guhimiriza kwigisha kuvura baze tuzanira abaganga ahubwo jimbo niho no kubashimira kuko ni ikintu tutari duherutse kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi nawe ashobore kumva yuko yisanze.
Solange n'abaciriye madame Solange abo baganga bazo bavuye he?
Bazavuye muri Amerika. Niyo conference tuko turategura na bazena hariho ekipe y'abamedecin y'abadokteur bazoza baje gufasha kubijyanye niyo ngwara yo mu kigo no kuraba abanyeshuri bari muri kaminuza y'u Burundi bari kubarakorera muri ico gisata cya gynecologie yuko ivyigwa biriko biragenda neza turabemwe abanyeshuri babigeme ababagabo babishoboye kugira ngo baze dufashanye muri ico gikorwa. Kindi kintu
duga ku ijambo
ikindi kintu nagomba mvuge amagara meza rero amaze kumera neza umukenyezi acaronka uburenganzira bwo kujya mu bintu byose kandi kindi tubahimiriza abakenyezi tuve muhira tuve mu nzu kuko haba nibyo turondera nuko kwisanzura nuko kwishira tukizana nuko umukenyezi abanza agatahura yuko natekereza kuva mu nzu akajya kurondera yaba kurondera ibyo biti biraca mu mapolitike biraca mu bintu byinshi bisaba rero ube wagiye kurondera ibyo uriko uraharanira
yaba
mu nzu ntacuro
mu kanya gato yimwihweje ibikorwa amaze kurangura ibisata byo bikeneye utwigoro dukomeye n'ibihe mu kunagura agateka kumufasoniye kandi uburenganzira bwiwe.
Gisata cy'amagara y'abantu nico mumva turiko turashimikira ko
iruhande y'ico gisata
hari iki gisata cy'indero indero mu bigeme bakenyezi twiza amashuri babijukira ubuhinga ngabukana bumenyi hanyuma rero ni gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira turime tworore umukenyezi aronka amafaranga ararondegwa mu buryo bwinshi kurima korora kudandaza byose hose rero turabahimiriza kugira hose bashobore kuba bariyo.
Ni vyiza cane gose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Gakwavu igisagara muraho Gakwavu
muraho bwana Fred
turaho turakomeye muhehehe mu kihe gisagara
ni Gakwavu igisagara mu Rwanda ibutare
ibutare. Ni vyiza cane gose murakomeye ngaho
murakomeye cyane kandi nizere ko namwe ari
natwe turakomeye turi mu kiganiro cyerekeye cyane cyane uburyo bwo gufasha abafasoni kubandanya baronka ubwigenge ikagateka akazi n'umuntu kabo. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Icyumviro njye fise. Halo,
duga ku ijambo turakumva.
Icyumviro fise buriya aho ngaho hakurya haba abakenyezi n'abigeme baya kugira ngo babashe kuba bagera ku iterambere icyambere no gushyira hamwe bagakora ikintu twakwita nk'amagurupe kuko buriya bakoze amagurupe bakajya mu mashyira hamwe abo bakenyezi n'abigeme byafasha na leta kugira ngo ibahe n'ubufasha bwo kwiteza imbere.
Murakoze
buriya leta aba
ego mbandanya
kuko buriya na leta nayo ya hano i Burundi ni umubyeyi bishyize hamwe rwose abafasha.
Murakoze Gakwavu. Madame Zena ntiranyibagira icyumviro cya Gakwavu igisagara mu kivuga kwiki?
Murakoze cyane bwana Gakwavu mushikize icyumviro cyiza cyane kuko nkuko tubizi ubugirigiri bugira babiri ngo niyo fera force abakenyezi barafise amakoperative bari ma koperative sangwe bari ma koperative babita ama caisse sociale ego nibyo turakeneye guhimiriza benshi bakayajamwo kuko nko kugatumba usanga umukenyezi yirukaja kurima hari gihe ataronka akajya kujamwo amashira hamwe mugabo nkuko umubivuze abakenyezi turi hamwe biroshe gushira ivyumviro hamwe kandi biroshe kugira ngo dufashanye cyangwa dufashwe. Nashaka gushimikira cyane kujya mu gufasha abakenyezi. Ntidukeneye gufashwa, ntidukeneye ko abantu batugira ikigongwe, ahubwo dukeneye ko abantu babona ingufu dufise bakadufasha kuzikoresha kuko si kuvuga ngo se shahagira ngo umukenyezi kuko ari umukenyezi ni gushaka umukenyezi ashoboye mugabo nta muntu akumirwa kandi ngo ni kuba ari umukenyezi gusa. Urabye nko mu Burundi iyo umuntu agiye gusaha umutagira ngo agira ka business abakenyezi kesho sanga twikumira cyangwa gasanga ntiduserutse kuko usanga kesho tuvuga ati biraja ku mugabo biraja kuri uwundi muntu ugasanga ariko sanje yavuze ugasanga umenga tuguma twishira inyuma rero birakenewe yuko umukenyezi ahagarara rugabo ariko no vuga akavuga ati ikindagishoboye kandi no gikora hanyuma rero gutangura business akagitangura ari ukorora akorora ari kudandaza ivyama akabidandaza ari kuja kushingishira hamwe agagira akarondera ifashanya abamutera intege mugabo akabikora wenyene ico cimbiro ca
gakwavu
cyo muntu agakwavu kirakomeye gose
ni vyiza cyane gose reka na madame Solange muri rwagire ica kivuze ko hoba hari amashira hamwe nkuko umushaka ntaye gakwavu yabivuze hoba hari amashira hamwe y'abafasoni menshi ika haranira ineza y'abafasoni mu Burundi madame Murerwa
ego aha mu Burundi amashira hamwe y'abafasoni menshi ariho bivanye n'intumbero bamwe bose bagenda biha hari habintu imbere yo kurima imbere yo kudandaza imbere yo gukora ibintu biriya mugabo byose bisaba abantu bagira ishaka bakorere hamwe kuko leta yaratanze twigoro dutandukanye yaratanze twigoro mu gushinga amashira hamwe sangwe n'amashira hamwe niwacu yuzuye mu gihugu cyose aho usanga ahurikiyemo abantu bose ahurikiyemo abakenyezi ahurikiyemo abashinga ntahe mugabo twagiye tubona amashira hamwe kesha yemwe abakenyezi usanga atera imbere aratera imbere kuko usanga kesha ta bintu by'ubujyajya bibamwo canke byo kunyuruza amahera basanga amashira hamwe yarose abantu bashigikira aratera imbere agashaka ku rugero kandi leta irabitera intege gose twe na premier dano wacu mutambukanye mukuru w'igihugu nibyo aduhimiriza nimuje hamwe nk'abakenyezi mukorere hamwe musabiride ni hamwe nuwoza kubashigikira asange muri hamwe amashira hamwe ariho rero kandi ari ku kivi kandi ubu turabona akarusho mu ngo kuko umukenyezi amaze kujya mu ishira hamwe kwa rufaranga rose yaba inyungu cyangwa ikindi kintu ayazana muhira akaza gufasha umwana akaza gufasha mu iterambere ry'umuryango mu kugaburira abana n'ibindi
ni vyiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard Livingston muraho
atulaho
muherere ga Livingston
Nairobi
ni vyiza cyane rwose murafite kibazo murafite cyimbiro turiko tuvuga cyane cyane ku bibazo biraje shinga abafasoni duga ku ijambo
bo je no vuga nyine no abafasoni nuko yani bakorera hamwe nkuko umutumire abivuze bagakorera hamwe magari ngwaye nabonye mu gihugu cyacu amashamwe menshi y'abakenyezi naho yavuze ati atera imbere je nkaho nari mperereye nabonye yuko amashamwe menshi y'abakenyezi atera asubira inyuma nk'amashamwe usanga bariko baragurana n'ibintu bahana amahera bagurana kenshi barakunda kugira ingorane ugasanga uri umupfasoni atuye amahera amurenge hagera kuriha ukaca usanga ya mahera nayarose ibibazo bigatangura mu rugo amatongo bakayagurisha ukaca usanga rero buriya bagiye babaho nabi rero nk'icyo novuga nk'amashyirahamwe abakenyezi bahurukiyemo ni uko boza baraba nk'ingurane batanga baha bagenzi babo yuko tobibuna cyangwa umuntu bayihaye ko yoshobora kuzayiriha nk'akaroreje nabonye umukenyezi yatoye nko mu mashyirahamwe nk'atatu agatora nk'ibihumbi 500 rumva ayo yaharuye atangana no mu miliyoni 5 rero buriya kugira azawuri azariye ya mahera buriya uzasanga bigoranye rwose agatangura guturatura umuryango ukabaho nabi nuko rero mbona yuko nabanira nk'uko
murakoze Richard Livingston areka dutangwe kumufasoni madame Solange Murirwa Richard Livingston avuze ko amashyira hamwe y'abafasoni atera asubira inyuma yavuze ikibazo cy'ingurane icyo kibazo mu kivuga kwiki
murakoze kuri icyo kibazo nibaza uwo muvukanyi wacu yashatse kuvuga ibintu by'amasiriki hari ibintu bakora ino mu byo kugurana na mahera ariko bijya ntibiri reglement bijya ntibizwe n'amategeko tuvuze ishyirahamwe twavuze ishyirahamwe rifite amategeko arigenga rizwi muri ministere cyangwa rizwi mu ntara ugasanga rirafite rero n'abantu bariraba kuri yo kote ivyo vy'amasiriki y'abagurana na mahera bijya birimo ibibazo turabizi kandi ubureta yabiviriye hasi biciye mu ministere y'ubutungane bariko barabipanga neza kugira ngo abantu bariko baribana mahera canke bamwe basahura abandi abandi babibakuriyeri mugabe ishirahamwe risanzwe rifise ibyangombwa rikora neza iryo rirategura umugambi bankabre umugambi upanze hama bakawujyana mu ibanki turafite banki y'abakenyezi ubu turafite banki y'urwaruka ayo mabanki yose ahari kugira ngo ashobore gushigikira iyo migambi y'abakenyezi yongera abafashe no kuronka ingurane ubu twaratuguye n'agence ibujumbura ishami ry'iyo banki y'abakenyezi bizofasha abakenyezi bari mu gisagara n'abandi bose bari mu micungararo kugira bashobore kuronka izo ngurane zitavuna kandi zunguka ivyo rero tuko turabibafashamo
ni vyiza cane rwose turutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo hejwe rya Amerika turi kumwe na Tite sinzobatohana muraho murakomeye
turashimye Imana
muramajahe ga Tite
ndi mu gisagara cha Bujumbura mu kinama
ni vyiza cane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
mubisanzwe kuri icyo umupasa navuze
duga ku ijambo turakumva
kuri icyo umupasa navuze kijyanye no kuguruza no n'iby'amashyirahamwe yari ko aravuga ku bijyanye na abijya byo kugurana nani byo mubise bijya brema ntabwo bimeze neza ariko hari ikibazo gikomeye cyane urwaruka rwinshi gushika ubusanga nyine rero ko rushaka gukora cyane kugira ngo guteze imbere wanashaka abo bigene ndiko mvuga kuri kote y'abakenyezi ariko nubwo yavuze ngo hariho amabanki y'abapasoni y'abakenyezi canke y'urwaruka nibaza yuko atari urwaruka rwinshi rushikirwa bivanye n'ukuntu ntibararukangurira ngene ntibarakangurira urwaruka canke abigeme ko hariho imigambi y'iterambere ishobora kubateza imbere mu buryo bwihuse mu bikorwa byabo fate nk'ubuwuguruye nk'akantu k'iwawe nka kafeteria ya par exemple kuko ari ibintu by'amashyirahamwe ibyo n'ibirebire byo bisaba imitahe miremire mubwo hariho abantu benshi baba bariko barakreya utuntu duto duto abakobwa abagore nyine urwaruka bya rero aho onye nashaka kuvuga yuko bubanza gukangurira abantu bakabigisha bakanababwira ko ibintu nk'ibyo imigambi yo kubafasha hanyuma ikintu maze kubona ngayo iwacu mu Burundi kihari erereje ngomba mvuge abantu iyo bamaze gushyikira ivyo dufate nk'ubu nka bije ni banki y'urwaruka ziriya za payeje usanga uri kurayitura umengo ntibanakuzi ugasanga kujya bazona kwishure n'ibintu bifata iminsi n'amezi je naragize narapurayinze muri payeje kujya banyishure hafi y'amezi atatu kandi bananyishure ntibampaye inyishu yo kuri wa mugambi wanjye bambwiye umugambi wanjye ngo ntukiba sponsorize rero no kuvuga abo bapasoni nibashigikire abo bapasoni bagenzi babo abo bigeme hanyuma babereke ingene boshobora kwitura iyo migambi yo kubashigikira murakoze
Tite nta guciriyemo hariho urwaruka twize kugira ikiganiro ruvuga ko kenshi na kenshi bamwe muri bo barandika basaba ingurane muri page ari natije ariko ugasanga umugambi wabo ntiwawutomoye neza bamaze gutomora neza umugambi wabo basanze baca baronka ingurane basavye ivyo ni ibintu namwe mushaka kugerageza
kandi bavuga urabona nk'ubu hariho imigambi usanga bavuga bati ni imigambi productive usanga bisaba dufate nko kurima canke nko korora ariko iyo n'imigambi yo ku ruhande ariko hari iyindi migambi komerisiyo umuntu ashobora gucamo hanyuma akiyungunganya atarenze guca muri ya migambi miremire isaba wanashaka kuja hamwe n'abantu benshi muri Kenya muri dusimbiye muri Kenya ibi bintu biriyo imigambi mwe niyiriyo urumwe ne gihugu nibirinda kuvuga ngo nuje hamwe n'abandi we baraguha ingurane hayimuka idogendera yisubiza bukebuke rero no ngaha ntibari bakwiye kurindira ngo banzukore umugambi productive kuriya ahubwo nyimba ari cafetaria nyimba ari butike nyimba ari iki umuntu yayipanze neza akavuga ati je nocuruza ibi nocuruza aha nife ndayifise ziriya nimero ndangamudandaza nkeneye umutahe aho ntibyari ibintu byo kurindira bari guta bahita bamuha hanyuma akajya kwikorera hanyuma akagarukana wa yantuze ya mahera yabo akayasubiza ugabarindiriye ngo bakore iriya migambi productive aho hazokira bake hakira ba bandi nyene baba bafise
nuko bimeze murakoze Tite sinzo tohana reka tugaruke kuri mwebwe madame zina ntira nibagira murafise murakorana n'amashirahamwe atari make ika ibyo bibazo bijanye cyane cyane n'ingurane ikabijanye kwanza kwigisha abafasoni ibijanye no kuronka izo ngurane n'ibintu mushobora kuba maze gushyira ku rutonde cyangwa n'ibintu muzohava mushyira ku rutonde bisa n'uko ari ikibazo
murakoze cyane nagomba nshimire uwo muntu ari Bujumbura Tito kuzashikirije nongera mvuga gatodo passage yuko ibyavuze birashika mugabo kenshi iyo uri kurasaba umugambi usabye umugambi mutoyi ari gihe byo hagusumba usabye umugambi munini byavuze nibyo twebwe mu byo turiko turategura turateguye kutanga icyo bita microcredit amafaranga makeyi ari mu nsingira nk'ibihumbi amajana atanu hamwe umwigeme ashatse gutangura nka salon de coiffure canke ashatse gutangura boutique canke umugambi wo gushona nk'impuzu none imigambi mito mito mugabo igenda ikura simvuze ngo umuhezo ahere ku miliyoni cyangwa miliyoni ebyiri kuko yabivuze hariho imitahe isaba ingwati kandi hayusanga izo ngwati abakereza kazo bafite rero ibyo avuze ngo ntibarinda kuja hamwe nibaza ko ari ibyo navuga ati niko umuntu ahitamo uko yabikora mugabo byoroshe iyo urwaruka ruri hamwe uti kuki murandabana naha muhugu tubayemo iyo uri kurakora n'undi muntu n'abajene nka batatu mugakora umugambi biroshe kuronka yaba ingurane cyangwa amafaranga ajya asabwa ku byo bita ngo women fund ni ukuvuga rofo y'abakenyezi cyangwa amabusiness afashwe mu ntoki n'abakenyezi ibyo bita women business owned usanga kenshi bifasha kugira ngo isunure umukenyezi no mu Burundi rero birakenewe yuko izo ntuze izo fonds ayo mafaranga yagenewe umukenyezi yohaba haba muri iyo banki y'abakenyezi habaho muri bije cyangwa muri payeje ikaba ari exclusive ku bakenyezi gusa kuko kenshi nkuko tubizi usanga abakenyezi tuguma dusigara inyuma kuko turabwa na byinshi naho ufite umugambi uvuga ngo uri bankable hagiye uri umwanya wo kuvuga ati ndonde umuhenya kompanyi awufashe kuwushikiriza ugasanga avuye hajya agiye mu bana avuye hajya agiye mu madevoire avuye hajya agiye kurima agiye none tuba amaboko igihumbi mugabo nije tuvuga ngo iyo ni defi na macani dufise mugabo turafise inyishu tuzaba twashaka ahubwo dufashanye n'ab'i Burundi tugire ayo ma microcredit mugabo muri platform yemewe atari bijya byo kuvuga ngo ni kimina ngo canke ngo nukugira silke mugabo tukagira nka shene hamwe nk'umwaka uheze tukakompanya umukenyezi tuboye bimugoye tukamusununura abishoye naho agacaho uwundi inyuma yiwe ikaba nka secre y'abakenyezi
ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abarandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika turi kumwe na Cyrilo muri aha murakomeye
amahoro
muhereye hega Cyrilo
ndi mu Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza
ni byiza cyane rwose kandi kazina ninde
Cyrilo Muvunyi
Muvunyi ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro muduhe ku ijambo
yego igitekerezo cyanjye ubundi mu Rwanda abari n'abategarugori ni abantu ubona yuko bashyigikiwe cyane kandi no mu bikorwa binyuranye no mu buyobozi no mu no mu matsinda y'ubwizigame usanga ahantu hose umugore afite ijambo abasha kuba yayobora. Rero kwiteza imbere ku mugore ntekereza kuko nta kazi na gato umugore atashobora kuba yakora, yaba mu mirimo y'amaboko, yaba ari mu mirimo y'ibitekerezo, mu gutekereza hose umugore arashoboye. Rero n'abarundi kazi nibageze abamwe na bamwe ababasha atari bitinyuka nyine bumva yuko bari inyuma n'iyo mu giturage n'ikuntu mu kirundi muvuga niba ari mu mikingararo ntabwo mbizi neza, bose bajye bitinyuka bumve yuko bashoboye bajye babasha kuba bakora imirimo yose batiziga, ariko cyane cyane uko bagendewe, kuko iyo bagenewe mvuga ni hari itabagenewe kuko ntabwo hari nk'inshingano ubundi ku mugabo. Natwe abagabo turabizi nyine ibintu uyu mugabo ashobora kuba yakora umugore atakora, ariko ibyo umugabo n'umugore bashobora kuba bahuriyeho nko kubaka, gutwara imodoka n'indi mirimo nyine ishobora kuba yahurirwaho n'abantu bombi bajye babasha kwishimika niyo babe bayikora.
Murakoze Muvunyi Cyril, ikibazo Cyril ashikirije Madame Solange Murerwa ni ikibazo kana Madame Zena Niranyibagira yavuze ikibazo cy'uko hari ukwikumira kw'abafasoni ka kutiyemera ko abafasoni bashoboye, hari ibikorwa muba murangura cyane cyane mu gihugu hagati cyerekeye gukangurira cyane kubwiriza abafasoni ka kubemeza ko bashoboye amabanga nka yose y'igihugu mu kibano ka no mu mihana yabo, hari isekeza nk'iryo ryo bari hari mwarakoresheje cyanke mufise umugambi wo gukoresha?
Murakoze cyane kuri icyo. Jewe nibaza uwo mukenyezi aratanguye kwerevuka sinzi ko ari terme mutahura imvugo donko, aratanguye kubona yuko ubu twese dufise ibyo dushoboye. Ubu murabona abakenyezi bariga bigeme bariga baraba abayenjeniyeri baraba abadokitere baraba baraja mu ntwaro, ibyo rero biva ku ikangura tuguma tugenda tubakangurira.
Akarorero n'abafasoni baje muri kiganiro umwe n'umudokitere undi yaranonose vyerekeye amategeko.
Ego ariko aragira na doktora, ariko aragira doktorari nize nagira doktorari vese di Burundi, urumva n'amakuhaje byose no kurondera ni shaka nukumva yuko dushobora gushika plus loin kure hasumba aho turi. Ibyo rero biva mu ishaka tugenda tubahimiriza, kiva muri bimwe bya kera, ubu n'ukurondera, ubu n'ukwirukanka, ubu nta kuguma mu uwo bakenyezi bari muri politike bari mu ntwaro. Turafite abakenyezi b'abashikiranganji, abakenyezi b'abashingamateka, b'abadepite, b'abadeje batwara amabanke, banke de famille itwarwa n'umukenyezi, banko bitwarwa n'umukenyezi. Urumva ibyo byose bisaba rero babanze bige daboro, bige bashike kure, hama nibamara kwiga ucujara gukompeta mu bundi buzima wiruka nkurondera ufite bagage intelektuel, ufite ubumenyi. Ibyo rero tuguma tubibakangurira kandi bariko barabikora.
Madame Zena Ntiranyibagira, ibindi bintu byokorwa kugira ngo eka abafasoni cyane cyane ababa nka ruguru mu gihugu hagati bumve ko uburenganzira bwabo eka agateka kabo eka bakwiye kugashikira uko bisanzwe bikorwa no mu bihugu biteye imbere ku isi, aho ko guki hari ikintu mutekanya gukora?
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo kitoroshye mbwa kandi kiri ari ngombwa. Turabye natwe aho tubaye, abakenyezi tuvuga ngo n'abaruguru naho nyine barahari, mbwa ikintu kanyamukunze noshimikira ko n'ubushobozi bwo kwisununura mu bijyanye n'icyo navuga ngo sinzi ko ari ekonomi mugabo navuga ko ari mu butunzi, kuko urabona n'ujya mukenyezi wa ruguru tuvuga ni wa ruguru abakeneye kugura agasabuni, abakeneye kugura ibintu byayo ikenere mu nzu, abakeneye gufasha uba bana. Ikintu mbona ko kiba kugwa cyane cyane ni kuraba ukuntu bajya abantu barima baguze umwimbu haba bakanashora bakikenura bagafungura neza. Mugabo cyane cyane rero mu mashini kira ku bintu bya sante, kuko abakenyezi baragwana twinshi kandi iyo batabyaye ku rugero umukenyezi ariko arafasha abana cumi n'ubufasha abana batanu sico kimwe. Rero ni ngombwa yuko abakenyezi tuganira n'abagabo bacu tukavuga tuti mushingana tuvyare ku rugero kugira ngo tuvyare aho dushoboye kurera kuko urabona amatongo ntiyaguka abantu baguma ari benshi baba benshi kubwinshi kandi nkuko ubibaravye mu misozi iyo haciye iyo mpura mbona abantu benshi barimara abakenyezi hamangiye ku kabare nkasanga n'abagabo ni ukuvuga yuko rero umukenyezi niwe aguma ari inkingi y'urugo bigumye gutyo atamuntu amusahirije atamuntu amufashije namugara iyo uzosanga ariko araba nabi arushe ni ngombwa rero yuko duhimiriza cyane cyane abari mu nzego abo ku gatumba abo mu nzego zo hejuru madamu Solange yabivuze ati guhera hejuru muri leta leta nze leta nkozi ibintu byo korora byo kurima ntushobora kurima ushonje ntushobora kurima udafite ingumbu ni ngombwa rero yuko bajya abakenyezi jenajewe ntababesha jenakuriye ruguru gusa jenakuze mwana cumi na babiri ndi muhererezi sinagiye kurima papa yatubwiye ati utagiye ku ishuri uzoja kurima tugaba dukura tumva yuko kurima birusha kandi bivyo birarusha fizikuma rero ujya mukenyezi akirima n'uwakirimisha isuka reka ahubwo tumufashe tondeye isuka ya kijambere yo kurima tenye twomusahiriza tore nyene ujya mwimbi wo wogwira mugana we nyene umukenyezi afitemo uruhara runini cyane kuko niwe biraba niwe byega ntushobora kwicara ngo uvuge ngo bazomfasha ngo bazobirigirira oya nitwe bakenyezi kubikora nico gituma twe twavuye hasi nabo basoranje tukava duti umuntu wese ushobora gushikira abadafite telefone WhatsApp ufise umugenzi ufise umubyeyi hariya dufashanye tube ko twobasunurura gato gato
ego meto garutse kuri ico kibazo nyene cyaba fasoni mwavuze madame zina ntiranyibagira ko abafasoni atamaboko igihumbi bafise ko bahanzwe na byinshi mbega madame Solange murirwa uruhara rw'abagabo goba uruhe mu gufasha abafasoni gushikira eka ibintu byose babona ko ari uburenganzira bwa fasoni
uruhara rw'abagabo rwategerezwa kuba ntayegayezwa kuko urugo ni babiri urugo ni babiri turabona abakenyezi bahaguruka ngo baje mu kurondera ibi baje mu mashyirahamwe baje kurondera ingurane ugasanga abagabo babo barabankiye bakubara ati iryo shyirahamwe nturijamwo ukajayo ntutaha niwataha naho utegerezwa gushika muhira saa kumi n'imwe saa kumi n'imwe saa kumi kandi ari usanga amanama ateba n'ibindi bagira rero abagabo nibumve ko bategereza gushyigikira abakenyezi mu bintu byose bariko barakora kugira ngo iryaterambere rirama kuko twabonye yuko umwimbu ikibonetse cyose umukenyezi akizana muhira ntakijyana mu kabare ntakijyana hehe rero uwo bagabo nibave hasi bashyigikira abakenyezi uruhara rwabo ruboneke babatere intege ubuze ayo mahera bayamuhe kuko usanga baba bafite amahera menshi gusumba abagabo hama kandi bige gukorera hamwe n'abakenyezi babo gukorera hamwe mu rugo bituma urugo rutera imbere umukenyezi akumva ko ashigikiwe mu mpande zose
madame zena namwe ntiranyibagira uruhara rw'abashingantahe ngo buruhe mu gufasha abafasoni gushikira imigambi yose bifuza gushikira
murakoze cyane Fredi icyo kibazo n'ukuri kirakomeye kuko naho twavuze ngo n'abakenyezi bubyikorera ntitwabikora twenyine nk'uko mubibona kenshi hariho amadesizo menshi akorwa n'abagabo cyane cyane nk'ibyo Solange yavuze byo mu mabanki nibyo abakenyezi batwara amabanki mugabo iyo hageze kuraba nka conseil d'administration cyangwa kuraba abantu bafata amadesizo nibyo n'abagabo ndetse mbere no mu rugo usanga kenshi umukenyezi araja inama n'uwo bubakanye ni ngombwa rero yuko abo bagabo baba basaza bacu baba abaniga bacu badushigikira bakumva yuko natwe dufise contribution tuzana muhira je nama nifatira ko akarorero iyo umugabo anze yakora wenyine iyo ruha agaheba akagira fiziki makaruha mugabo we nanze nkoze nkamufasha bituma nawe aruhuka twese turoroherwa ni ngombwa yuko abagabo cyane bari muri politiki bajya batora amategeko bajya basinya amatite de propriete mu makomine bajya batanga za ndangamatongo bamenye yuko n'imico yacu kandi hari igihe usanga igoye bamenye yuko hari imico iteza koroheza abakenyezi kugira ngo natwe dushobore guterera agasumu kumwe kaboneka muri iryo terambere kuko nk'uko mubibona abana b'abakobwa bariga abahungu bariga co kimwe ibyo twarabimaze kubishikako mugabo uravye mu by'ubutunzi usanga umukenyezi niwe yamara inyuma ni ngombwa yuko abagabo badufasha ni ngombwa yuko abagabo dukorana nk'abapartenere
icyo ni icyumviro gihambaye cyane rwose
ego kuko nta mukenyezi yokora wenyene umutwe umwe umubigira inama gusara urasara ntubigira inama ni ngombwa yuko tugira abagabo akaba partenaire bacu mugabo bakumva yuko nkuko twanze yabivuze iyo umukenyezi arose ububasha bwo kuzana agafaranga muhira gafasha umuryango ntigafasha umukenyezi wenyine gafasha community gafasha igihugu
tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Apotre Innocent muraho amahoro neza muri hega Apotre Innocent
ni muri Kenya
ni byiza cyane rwose mu kihe gisagara mu kihe gisagara
mu gisagara cya Kericho.
Ok, ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyimviro turi kumwe n'abafasoni b'incabwenge ngaha bari ko bavuga cyane cyane ibibazo bijanye n'abafasoni duga ku ijambo ikibazo cyimviro
ego mbanje ko abuta cyane abatumire
ego barakumva
ego jewe narebye ubwa mbere narebye cyimviro nashaka guterera
ego
turamaze kubona yuko mu Burundi kenshi abafasoni usanga benshi nko mu bisagara usanga abafasoni benshi badashaka gukora kugira ngo basahirize urugo ugasanga kumbure birwa muhira bamesurira abana bakinjika ibifungurwa by'abana icyo rero ugasanga nta kintu na kimwe bariko bakora cy'iterambere boza gisahiriza mu iterambere ry'urugo yewe rero abanashaka gusaba abatumire kugira ngo barabe ukuntu babandanya basansibiriza
Monsieur l'apôtre, nous va téléphoner à l'apôtre et Tamizene Zariko, qui va zotiwe, à Sanwaria, Gishkirije, à chaque Batumiragiri, Ichoa, Kivogako, Avgakom, Avfasoni, Vahans, Kinshi, Korwa, Femorogo, Kinjika, gukora ibikorwa byo mu rugo bakabavuga ko batagira uruhara mu bikorwa byo bishobora guteza imbere umuryango sinzi ukuntu madame Zena ntira nibagira mubona icyo cyimvu yashikirije Apotre Innocent
Apotre abuze ikintu gikomeye mugabo yati yavuga agira ko tina bakenyezi bo mu gisagara urabye mu Burundi hariho n'ibyo bo mu gisagara aho nawo mu cyari kuko bavuga ngo n'abaruguru ahubwo je nari nzi yuko aho mu gisagara ariho bakora cyane kuko kenshi bafise abayaya bafise abakozi hamakaja ku kazi mugaho igihe bataha bagafasha mu nzu naro nk'ukuga umushinga ntahe kurakura kw'abana bameze neza rero ibyo gusansibiza ni ngombwa kubikora mugaho namubwira yuko Apotre yuko natwebwe turi mu gisagara nko hanze twe dukora byose uva ku kazi ugateka ugakoropa ugakora byose kandi ukabishobora ahubwo na cyane cyane bajya barima nibo benshi nibo majority kuko urabona mu Burundi imiji nibyo irahari mugari mito mito abakenyezi benshi bari mu bikorwa byo kurima byo korora mugabo naho nyine cyavuze kirakomeye kuko abo mu gisagara nibyo bafite akarusho uravye urya rima 24 kuko nta na vacances afata mugabo mu gisagara ashobora kuvuga ati kanze kuri plage nduhuke gato mvuye ku kazi mpure n'abagenzi duhana ibyiyumviro tuhana imigambi twokora icyo kibazo avuze ni cyiza mugabo sino bavuga ngo bishinga kumesa ngo bishinga guteka oya benshi barakora bakagenda bagataha ahubwo bafasha baraho umukozi yagezeje cyangwa bakara barasoza ikeneye sinibaza yuko bose bishinga kuja guteka no kumesa
nivyo Solange murerwa mwe mubangaho byifashe gute mwihweje icyimbo cyashikirijwe na Apotre Innocent
icyo cyimbo cya Apotre Innocent kiriho kandi abo bakenyezi bariho hariho umuntu asanga umugabo afite akazi akavuga ati jewe nzoguma muhira nzoraba abana nzogira ukunakuriye mugabo twebwe mu nk'umunyigisha ahubwo na no kwa gatandatu weze nivyo twari kwigisha ibyo ukangurira abakenyezi gukura amaboko mu mpuzu tubabarira yuko uwo mugabo mutazokwamana uwo mugabo bishika imana ikamuhamagara akagenda imbere yiwawe cyangwa ibyo bintu bikagenda ukundi none utize kurondera akiriho uzoza kurondera yitabye imana ntuzoza kuvuga ngo ndere ku muntu ngabana tuje tuvuga abagabo bati aba bagore banyu mubakure mu mazu mubaho dutahe duto duto egaro n'abagabo babigiramo uruhara umugabo akubarira ati je umugore wanje azoguma muhira nzomusumira nzomuzanira byose mugabo ubuzima ntibwama bumeze kwa kundi ibintu birahinduka rero abakenyezi umva ari mice ibiri abambere tubabarira ati va mu nzu mugende murondere mushigikira abagabo abagabo nabo hereza imitaha abakenyezi banyu umugore umuhereza ibihumbi magana atanu miliyoni umugerageze kija mu ibarabara nawe urondere uwo abakenyezi rero bariko baritabira ako kamo biciye muri izo nzira turiko turababarira
Nizo chane gose tuwi wote nchutimwe seko muliko marwanda nyakumbiza ila jihuhi juhuja Amerika tulikumwe na madame Victoire Bizindavi mura ahomra kome
Amahoro neza chane
ya mahoro muli hee
jendi Bujumbura
Nizo chane gose murafisiki wazo murafisiki chie mviro tulikutuwa tubia wafaso ni wabili walikuwa vuga chane chane walikuwa vuga kufideliki ure nganzira na gateka kazi na munu akateka kwa wafaso ni muli rusangi duwa kujambo iki wazo ichi mviro
murakoze cyane abakenyezi n'abantu bakomeye cyane ni hingi z'urugo ni hingi z'iterambere murumva urugo rudashingiye ku mukenyezi nta terambere rirama nico maze kubona hanyuma cyane cyane abakenyezi agateka karacagoranye hamwe hamwe bivuye kuki bivuye ku mico n'imigenzo y'ikirundi ivuga ati umukenyezi n'uwo mu nzu n'uwo mu rugo ugasanga ibikorwa bimwe bimwe by'iterambere byamucitse ntumbure arafise mu gifaransa bavuga ari limite donc hari ibyo atarekuriwe gukora bishobora gusahiriza urugo hanyuma tuvuye kuri ibyo by'imico tugaca tugaruka kuri ya mico nyine ituma atiyumvira ibikorwa ngwizatunga kugira nawe asahirize mu butunzi wa muryango aheje gusahiriza umuryango mu butunzi no kuvuga ababanyi babonegweho ababanyi baboneweho igihugu cyose gishikirwe nico notangurira kuvuga
ego me mukuru ubijanye n'iyo mico iyo migenzo ituma badashobora kwiteza imbere no gukora ibikorwa by'iterambere madame Victoire Bizindavi inyishu zo bizi
igituma iyo mico itubohera mugaje narayirenganye bivuye kuki kubera uwo twubakanye arabitegera iyo mico rero mu ngo nyinshi usanga abo bubakanye bashinga ntawe babo badategera yuko umukegezi nawe ashoboye akabona yuko afise impano zo kuronderera umuryango kandi akongera akabandanya yubahiriza ka gateka kuko umukenyezi abungabunga urugo akabikora byose niho rero bice bigoranira nkumbure aho ncangaruka ku nyishu inyishu mbega yo kugira uwo mukenyezi ashobore kunganira urugo yongere yungane yongore akore ibikorwa byo mu rugo bijanye no kubungabunga urugo iyo bigenza gute icya mbere ni uko uwe nyine yo kuyemera yuko ashoboye hanyuma n'uwo bubakanye akabona yuko umukenyezi ategezwa kunganira mu rugo atari umukenyezi wo kuguma mu nzu ngwagume novuga nti family dominage hanyuma amaze kwiyemera n'uwo bubakanye akamwemera bagaca bafatikanya rero bagashinga umugambi kuko abakenyezi nabo nyine bagira icyumviro cy'umugambi uwo mugambi yagira icyumviro akagishyikiriza uwo bubakanye bakacigira hamwe hanyuma mugabo agaca mu uburenganzira bwo kugira ashobore gutangura icyo gikorwa nyezina akigirira intumbero hanyuma niyo ntumbero yerekane novuga ihangiro azoshika ko kugira nitenze imbere mu buryo bw'amafaranga mu buryo bwo no kuba mu rugo
mu majambo make twihweje inyishu muduhaye akamumotera nk'abashinga ntahe akamumotera abafasoni kugira nabo nyine biyemere ko bashoboye mu majambo make akamumotera abo bantu bose nakahe abagabo ku ruhande rumwe n'abagore ku rundi
je mpera ku bakenyezi nk'uko nari ndumukenyezi icya mbere umukenyezi ategereza kubona yuko ashoboye otoestimu akije ndashoboye muri byo ndashoboye acatereza gucaguramwo ibyo ashoboye gukora akabiha intumbero akabidondagura ahereje kubidondagura agaca no kuvuga ashyiraho uwo mugambi ahereje kuwushyiraho no kuvuga turimo turaja mu bintu bya autonomisation de la femme ategereza gukenera uburyo rero ategereza gucamenya iyabukura ashobora kuba rwo yagiye aregeranya ashobora kumugabura kumutera intege akamuha, ashobora kuja muri banke kuko nkubu tufite amahirwe hari amabanke. Hanyuma mu gihe uburyo bwiwe acereza ashaka kubwegeranya ku buryo buciriritse kubera adafite no kuvuga nti ibyo aseta garanti kugira aje muri banki, ashobora kuja mu ishyirahamwe. Ubu bahimiriza ko abakenyezi bajya mu ishyirahamwe kugira inyungunganye, akajya mu ishyirahamwe bakamugurana amahera make agahera ku mutahe muto akagenda aduga gushika ashikinyire ya nyungu izomutuma agura agaparisere kakaba garanti cyangwa n'ikindi kintu ashobora kugira ko garanti, ashobora kugira garanti imeza, ashobora kugira garanti impene, inka. Ibyo bice bigaruka nuko banki nayo nyene mu byo ntera kano iyo banki z'abakenyezi zihindura ingendo zigashiraho, ni ukuvuga garanti ituma umukenyezi nawe azoronkamwo ico ashira asheta kugira runke yangurane. Ngarutse nako bashinga ntahe, abashinga ntahe ico ndabatera kwa kano nuko bashigikira abakenyezi babo bakabashigikira kuva mu ntango bacubakana. Ntaze kwiyumvira ngo umukenyezi ngo ntashoboye ngo nuko kunsabarasyo, oya, ahubwo nabanza mushigikize n'ibikorwa amubwiye ati wewe mbega mu rugo we ikintu ushobora kugikoresha no kugikora, mu gihe abona ko mwumva atafite impano, mu gihe abona ko umukenyezi nawe yamuzaniye icimbiri nagishigikire bagende bose bungananira mu muryango. Abashinga ntaye ntibibaze ngo abakenyezi ntibashoboye, barashoboye, ahubwo nibagerageze kubafata mu mugongo.
Nziza cyane rwose, tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Muri turi kumwe na Simon. Muraho Simon. Simon muratwumva?
Yego ndabumva neza, muraho nawe.
Yego muherereye he ga Simon, muri he?
Ndi mu Rwanda nanje mu majyepfo.
Nziza cyane rwose, kandi kazi kawe ninde?
Nitanga Simon.
Nitanga, okay. Nziza cyane rwose, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku bibazo bijanye n'iterambere ry'abafasoni, uburenganzira bwabo.
Yego murakoze. Ariko hari ikintu bakomeje kugenda bagarukaho cyo kuba abafasoni cyangwa abakenyezi bajya muri banki bakabona ingurane, ariko hari ikintu batagiye bo bashyiramo ko kijyanye n'amabwiriza bisaba. Hari igihe biba biriho yego gutyo barabishyizeho gutyo, ariko ugasanga harimo amabwiriza asa naho agoranye, usanga harimo amabwiriza asa naho agoye abantu bakiri bato cyane b'abafasoni, nk'uko mwarimu ariho mwarimu ateruriye, ugasanga harimo amabwiriza bagonga cyane bigatuma batabasha kugera ku izo ntego, kuko usanga babarushya, usanga bakwatse kondisiyo udashobora kwigezaho nk'umuntu ushaka gutangira bushyashya. Icyo mbona cyo babashije kubyoroshya bagashyiraho amabwiriza adakomeye cyane, iyo ngwate ntibayishyireho ngo bayikaze, kuko ntabwo wabona ingwate ukiri muto kuyibona byakugora udafite umuntu ugufashije. Rero kwifasha gutyo hari igihe bigorana, hari igihe bigorana ugasanga amabwiriza niyo akomeye kuruta kuba wabona iyo ngwate. Niyo wanayibona ukayibona igoye kuyikoresha, ukayibona igoye kuyikoresha, ni ukuvuga ngo uburyo bwo kuyibona nimba bakwatse ingwate wenda ukagerageza ukareba n'icyo wabona nk'ingwate bakayiguha isa naho ushyizemo, bakayiguha bakajya kuyaguha asa naho yarangiye kuyakoresha, ukabona niho uvuye uhomba. Ikindi nanone murimo mugarukaho kuri icyo cy'abakenyezi n'abafasoni, ntabwo mwigeze mureba ku muryango muri atari umuryango muri rusange, muhere mu kibano nk'uko bari babivuze, muhahere murebe ibyo muvuga ngo umufasoni ngo yitinyuke ngo arashoboye ngahatane, nibyo birashoboka, ariko urahatana ugendeye kuki? Urahatana ibintu utahereye hasi mu rugo iwanyu ngo bitangirane ubizamukane ubikorane ubyonko babikwigisha ukiri muto bitanga iki? Ntacyo bitanga, ni ukwiga ibintu ukuze, kandi kwiga ibintu ukuze hari ibyo udafata. Niho kujya kukwigisha Igifaransa uko ungana gutyo ntabwo wazagifata mu buryo bworoshye utarigeze ukimenya bwa mbere. Rero nibahere ruhande mu muryango bigishe bahereye ku nibigisha umwana w'umukobwa bigishanye n'umuhungu cyarimwe, bose babaha amabwiriza amwe bayakurane, nako kuvuga ngo bazayabaha bamaze gukura bose ari bakuru nk'uko mungana nk'uko bangana turimo tubivuga, hari igihe kubyumva bigorana, ugasanga niho umukobwa akomeje kuvuga ngo bakomeze baharanire ukwishyura ukizana kwabo, ugasanga haracyarimo icyo cyuho n'ubundi kigahoramo hagahoramo icyuho gutyo gutyo. Rero bagerageze, numva umutahe munini ufitwe ufitwe n'izi za ministeri zigiye zishinzwe nka ministeri y'umuryango za ministeri z'urubyiruko numva aribo bagifitemo akazi gakomeye kuko baramutse ministeri y'umuryango ibaye ihagurutse bagahagurukana imbaraga bagabihera aho ngaho mu mizi mu rugo ntekereza ko bajya gukora umuhungu azinshingano ze n'umukobwa azinshingano ze noneho guhuza guhuza kugira ngo bakorere hamwe ntago bigorana kenshi na kenshi ntago bigorana usanga byoroshye kugira ngo biyumvanemo buri wese yumve ko afite ikingano nk'izundi afite bigafasha rero kugira ngo hagire icyo bageraho naho bitagiye bihera gutyo mukabanga ngo bazakora ama kampanye nyuma yo kugira ngo babyumvishe abantu ntago akenshi na kenshi usanga abantu kubyumva kimwe bigorana usanga kubyumva kimwe hakirimo ikibazo rero ubwo ndumva umutahari uwo ni uw'umuryango hanyuma na leta igashyiramo imbaraga zayo igafasha urubyiruko uhereye iruhande
ibyimbiro bibiri bikomeye
bwo kubona uburyo bwo gutangira mu buryo bwa rusange bagashyiraho kondisiyo zoroshye zohereza buri muntu noneho n'ubwo urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu bakabasha gufatanyiriza
ndabona kandi hagiye Simon itanga ibyimviro byiza bikomeye cyane rwose reka tubihe abatumire bacu mbona dusigaranye akanya gatoyi muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'inzitizi zikomeye mu kuronka izo ngurane mukamuvuze n'ikibazo cy'inyigisho zitangura hakiri kare turazi ko mu gisata mu bimwe mu bisata bari kurashira imbere abafasoni harimo inyigisho madame Zena ntiranyibagira mu kanya gatoyi cyane rwose ivyimbiro bishikijwe n'umushikiranganji Simon Niyitanga.
Murakoze Fredi ashikije ivyimbiro bikomeye uwo Niyitanga kuko ugwaruka niyo tuboneko Burundi bwejo bidahereye hasi ntuzoza kuguha ibinyigisho umugore afite imyaka 45 ngo babikora kandi bidahereye mu muryango niyo ministeri avuze ya solidarite canke y'ugwaruka sizoza kuhindura mu mutwe w'abantu ngo ikore imigambi ahubwo duhera kugwaruka ku mashuri nicyo tuma rero nasigaye mvuga nti ibintu bya education by'ubumenyi bihere hasi umuntu akure azi yuko ashoboye afite impano ashobora kwiteza imbere.
Ndumva telefone ya madame Zena isani ihagaze reka tuje kwa madame Solange murirwa namwe ivyimbo byashikirijwe n'umushikiranganji Simon Niyitanga mu bivuga kwiki cyane cyane ku byerekeye ukuntu inyigisho zotangwa ku bafasoni n'abigeme.
Murakoze cyane jewe iki cyimbiro cyiwe ndagishigikiye niko ko ibintu bihera hasi umwana akava hasi yumva ko ategerezwa kurondera kandi agakora akagirisha akajya gushika kure mundi nagomba nshimire ni madamu Victoire turamuzi ni umurundi kadarahi Bujumbura ni umudamu yafashe ya mbere mu gukora imigambi y'iterambere mu kwiteza imbere atarabyicari kuko yarigeze kuba umutambukanyi w'umushikiranganji w'ikigega cya leta cy'u Burundi ariko twaramubona yiruka mu business mato mato tukamubona yirukanka muri ibi nabiriya bya restaurant byo gutera amashugwe ibyo byose jewe byaranyinspiye tubona ko Victoire ari umudamu wishaka kandi ari ku kivi n'ubu murumva arabivuze ati jewe nta kazi nkengera natwe rero dukure twigisha abana babigeme abakenyezi kudakengera akazi hanyuma umuntu umve yuko ikintu cyose kizana amahera ari ukugikora biciye mu nzira nziza.
Mu gusozera rero reka dusabe madame Zena ntiranyibagira gire cavuze ku byerekeye nko gutera kamu eka abafasoni cyane cyane abigeme eka n'abashinganaye mu kanya gato umuntu umwe.
Ego murakoze ikintu icyimbiro cyane no kuvuga nuko abigeme ndabateye akamu kugira ngo bijukire imigambi y'iterambere yo kwiteza imbere guteza imbere umuryango guteza imbere igihugu mugacaye cyane kwinuba amagara yabo kugira ngo ibyo byose babikore bafite amagara akomeye baje ku ishuri kwiga baje kuri iyo migambi baje muri ama formation mugabo baje hamwe bafise amagara meza bijukira iterambere bafise bakomeye sinigeno kivuga ndashaka kugishimikira ko cyane kuko udafise amagara meza nta kintu kinini ushobora gukora cyo kimwe kandi n'abagabo badushigikire mudushigikire biboneka kugira ngo twiteze imbere duteze imbere igihugu cyacu. Murakoze
madame Solange murirwa amasegonda 20 akamumutira abafasoni
ak
kama tukotera faso ni nukumunwe seyo haguru kakumva kwa shoboye akagerageza ija tahura kora akagerageza gutezi berurugo kuiwe kanyuma abagabo nabo bakaba umutwe w'urugo kuko bagashimira abakenyezi bakabatera
murakoze ndabona kanya katujanye ndabashimiye cyane gose madame Zena ntanyibagira ndabashimiye namwe madame Solange murirwa turashimiye abanywanyi bose biradio hejo ya Amerika badutekamo bagashikiriza ivyimviro n'ibibazo byabo kuri ibibazo nkura mutima twariko turavuga turashimiye ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma tukabadushimiye na Nadia Taha yadufashe kugiranya ikiganiro turashimiye namwe inshuti mwese mwatiza amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.